Turiahera kuyavugwa ku Rwanda sentare mu Bufaransa ejo ku munsi wa kane yaraciri igifungo cy'imyaka 14 wahoze ari umushoferi w'ihoteli ku Kibuye ku ruhara yagize muri genocide yabaye mu Rwanda mu 1994 mu Faransa w'umunyarwanda Claude Muhayimana w'imyaka 60 yagirizwa kuba yarunguruje intera hamwe zagirizwa kwica ibihumbi by'abatutsi yagirizwa kugira uruhara muri genocide no kuvyaha kukiremwa muntu Muhayimana aciriwe urubanza inyuma yuko sentare imaze kumviriza ibyabona hafi 50 bamwe muri bo bakuwe mu Rwanda n'indege abakora amatohoza bashimira Muhayimana kuba yarahishije abatutsi no gufasha bamwe guhunga we yahunze u Rwanda inyuma ya genocide hanyuma ronka ubwenegihugu bw'Ubufaransa mu 2010 Muhayimana abaye wa gatatu aciri urubanza mu Bufaransa ku cyaha cya genocide abandi banyarwanda baciriwe imanza mu Bufaransa n'umukapiteni yaciriwe gufunga imyaka 25 hamwe n'abakuru b'ibisagara babiri baciriwe umunyororo wo guherayo.